Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahe mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Urudandazwa rw'abantu cyane cyane abajyanwa mu gihugu kibanye cya Tanzania bemerewe ubuzi rurabandanya kuvugwa mu Burundi, aho n'imanza z'abarufatiwemo zanabaye kuri uyu wa gatanu mu Rutana mu bumanuko bw'u Burundi ni mu ntara ya Burunga, aho leta kandi ivuga ko mu batuma rugorana gutuzwa harimo ababyeyi bonyine bisabira ko abana babo bojyanwa kuja aho leta yita mu bikorwa by'ubucakara. Akajagari kari mu itangwa ry'igitoro mu ntara ya Burunga ko bakajakara tegwa na bamwe mu bapolisi bashaka kubyivangamwo, ahinyisha uburamatari wa Burunga atanga nuko agiye gushyirwaho umugwi w'intara ujejwe ico kibazo. Batabaza leta ngo irabe uko yokorosha mu itegeko rishasha rigenga iby'urudandazwa rw'ibitungwa mu masoko. Abo ni bamwe mu badandaza babyo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu bidoga ko batangishwa amatagisi kabiri ku gitungwa kandi ku munsi umwe, ngo iby'iterambere ngo abarundi bogomba bagakura mu mutwe hamwe boguma barondoka cyane nkuko bariko babikora muri kino gihe bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe iby'amagara y'abantu. Icyo shoboka nuko bobanza kumva umugambi wa leta wo kutarenza abana batatu. Byose muja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiyabo na Yesu. Ijwi ni Odiro Nkejimana mu Kanyamu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe amaduka indwi utuzu tw'ubudandarizo bita kioski indwi, inzu z'ubudandarizo bw'imiti zibiri hamwe n'imwe bamwera mw'imishatsi ni bimwe mu byahitanywe n'umuriro wadutse mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu n'isaha 12 z'agatondo ku isoko ya Matana ni mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Burunga. Abanyagihugu baho bavuga ko uwo muriro wahavuye uzima hifashishijwemo n'imodoka izimya imiriro yishyirahamwe Orascome, ariko abo banyagihugu banegura ubusuma bwibonekeje bagasaba ko iyo soko yoronswa ikiduga kizimya imiriro narigi iyo soko atari ubwa mbere ihiye. Bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu baridogera utunenge twibonekeza mu itangwa ry'igitoro, bavuga ko gitangwa mu kajagari aho bishika mbere hakaba n'ubusuma ku bituro by'ibitoro, bakanegura ko bamwe mu nzego z'umutekano bivangamo iryo tangwa ry'ibitoro. Ubuyobozi bw'intara ya Burunga bumenyesha ko bugiye gushinga umugwi w'intara ujejwe gukurikirana icyo kibazo aho mu bumanuko bw'igihugu. Iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera.
Abo bakoresha igitoro bo mu ntara ya Burunga bavuga ko hari akajagari ku bijanye n'itangwa ryacu ku mastasiyo nka yose yo muri iyo ntara. Bamwe bavuga ko ico gitoro kinyegezwa mu binogo by'ayo mastasiyo kikitirirwa abantu canke amashirahamwe eka mbere na leta nkuko bavyivugira.
Wabajije ati mbega hoho igitoro kije mu mastasiyo nta bantu bacitirirwa? Ibyo kenshi biraba ushitse we waharaye ngo ndashaka gucumbira urimva mu kayogoro nkagenda ushitse ugashaka usanga sitasiyo yose ibyo bintu batanga ku munsi ibyo bahejeje kubisekana nubwo ukaraba babisekanye ku modoka ari we watonze ukabura.
Mu gihe havugwa bamwe mu bajejwe amasitasiyo abandi bagizwa ni abajejwe gucungira itangwa ryacu cyane cyane apolisi, aho ngo baca bagomba kubikamisha. Abakoresha igitoro mu kazi kabo ka minsi yose bidogera kandi ishyirahamwe Sopebu ko abafise imiduga minini minini bahabwa igitoro gike cyane bigatuma bidakunda ko bakora akazi kabo ka minsi yose. Ibyo ngo bica bituma basha bagerageza kurenga amategeko bagahava bahanwa kandi bitabavuye ko
James modoka itwara amatoni 18 Sopebu ibitoro yampaye sidentiti Janita aho ngiriye bakwe mu kwezi kumwe nkaronka ico gitoro sishobora kumanuka ibujumbura ngo ngaruke naho byogenda gute yego noshorogera imatara nkagaruka mu kibujumbura sishikayo ni kumwe nyene kwiyungunganya usanga ariko ndakora amakosa leta nkanira kugira ngo manuke shike n'ivyo bidanozwa byanjye ubujumbura hama ngaruke mu kayogoro.
Bene amastasiyo bo bemeza ko bagitanga uko ishyirahamwe Sopebu riba ryabibategetse.
Turagira amakomande ayo tuvuga dushikiriye Sopebu niyo iduha urutonde nk'uko tugitanga turonse 10,000 bakigitanga en 3 tranches ni ukuvuga 4,000, 4,000, 2,000 duhejeje dusubira gusaba kuko nabo nyine baba babibona haya tugatanga kigahera
bura matari w'intara burunga parfum boni nyibuka amenyesha ko umuntu wese adanaza igitoro ategezwa kuba afise fiche zuzuzwa ko kurabo bose bakibikisha kandi ko kizira kikazirizwa kurenza kiringo cindwe imwe kubabikisha
kuva ubu umuntu wese azoba ari umugestionnaire wa station azotegerezwa kuba afise fiche yerekana igihavuze ngo hariho igitoro kiri muri reserve iyo fiche zobiriko yakibikiye naka pour une période d'utilisation itarenza isomene
tumenyeshe ko ivyo vyashikirijwe mu nama y'ukuru wa gatatu ikariko ihuza afise uruhara muri ivyo byose bijanye no gutwara abantu n'ibintu mu ntara ya Burunga Burunga Serge Sindayigaya radio inonikirituyo
tukiraho nyene mu manuko bw'igihugu mu Burundi habandanya kwibonekeza ivyaha bijanye n'urudandazwa rw'abantu bajanwa mu bindi bihugu bahenzwe ko bagiye kuronswa yubuzi ivyo bikabonekera mu baje barafatwa bakanacirirwa imanza nko kuri uyu wa gatano mu Rutana mu ntara ya Burunga habaye imanza zitatu zikibiriraho ku bantu bane bagirizwa gukora urugoro dandazwa izo manza zikibiriraho zaciwe na Sentare nkuru ya Rutana abo bagabo bane bakaba baciriwe ibihano biri hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu n'amahadabu yababa imiliyoni zibiri n'igice mu mafaranga y'amarundi hamwe n'umunyororo w'agatsindikiro hafi imyaka cumi n'ibiri canke indwi n'ibice bine ku ijana by'iryo hadabu bija mu kigega ca leta hagataho leta y'u Burundi ntihakana ko urudandazwa rw'abantu rubandanye ko havugwa arika yagiriza bamwe mu bavyeyi ko bashigikira abana babo ko bojanwa mu mahanga mu bucakara ni nk'abafise abana bajanwa mu gihugu kibanye cya Tanzania umugwi w'igihugu jejwe kugwanya urwo rudandazwa ukababazwa nuko hari abitwaza ubukene buri mu miryango uwurongoye Peter Masumbuko atera kama Abarundi kutirukira ubuzi bwo hanze y'igihugu baciye mu kinywabi nyabuna bagende bafise ibyangombwa canke banagume mu gihugu kuko naho ari bishobora kubateza imbere mu gihe bakoze
urudandazwa rw'abantu rurenga imirongo bireze cyane mu gihugu cya Tanzania aho kenshi usanga urwaruka rw'u Burundi rutwagwa muri Tanzania rugahendwa ko rugiye kurondererwa ubuzi ugahura bavuyeyo imbokoboko ndetse ariho nabo tumaze kubona bavayo basinzikarijwe ubuzima mu ntango z'uyu mwaka twaragize urugendo rushikana mu gihugu cya Tanzania aho twari tugiye guhura n'abategetsi baho twarashoboye kugira icyo tuvuganye naho ne twarasanze bidoga bati baza tagi karatasi bafise ariko tukavuga tuti muri ya ntumbero yo kugiranira imigenderanire myiza bashobore gukora mu mwidegembyo nagira mvuge ko ariko bakuze kubana by'ukuri kirazira kikaziririzwa kuko umwana ntafise uburenganzira bwo kugenda kurondera akazi ariko rero turabona ko hariho n'ababyeyi babigiramo uruhara ugasanga bariko bararungika abana twarahuye n'inzitizi zimwe zimwe aho hariho abafatwa bagize uruhara muri uko kugenda kudandaza abo bana muri Tanzania ababyeyi babo bakagaruka ariko bagenda kubaburanira mu butungane bavuga bati uyu muntu yari karadufashiriza abana ni ukuvuga ko n'icyo kibazo cy'ubukene ni bimwe novuga ko ari mu muzi ariko umuntu akacavuga ati leta yarashyizeho utwigo rutandukanye ibi vya amabanki yashyizwe kugira ngo borohereze abantu kuronka imitahe akamo rero twebwe tuvuga tuti abarundi nibategere bumve ko bategerezwa gukora bumve ko ibintu batategeza kubironderera hanze
ngo nayo hamwe abarundi bogumana umurindi munini wo kurondoka ngo iby'iterambere bizoguma byagoranye aho ni mu gihe umurindi uri ku bice bibiri n'ibicendwe ku ijana ivyo nibishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe ivy'amagara y'abantu ubusigura ku miliyaridi ijana zirenga mu mafaranga y'amarundi akoreshwa na leta mu mugambi wo kwibaruka ku bakenyezi ku buntu no kuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu bitwara uburyo bwinshi bwari gufasha mu bindi bisata by'iterambere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Olivier Nije imbere abona kwivyo kandi bitumwa nuko umukenyezi w'umurundi yibaruka abana batanu mu gihe ari kwibaruka batarenga batatu nkuko leta ivyifuza
burya iterambere urivuze uri mu gisata kimwe utarabije ikindi gisata hari gihe usanga bikugora ngo ibintu bisigure gisata cy'amagara y'abantu tugasaba ngo baduhe 15% du budget muri education ngo babahe 20% du budget tukira turwa bidakunda kubera iki ufashe izo 5 miliyari ukashyiraho 15% ugashaka guti igisata cy'amagara y'abantu bahaye amafaranga agenda koreshe uretse ko atanakwiya kuko dufise abantu benshi ugashafata 20% hereza indero bagende bakoreshe nawe nyine ntakubwira kubera abantu ni benshi cyane ayo yose benshi biyatwara uca usanga ibindi bisata byose bidashoboka ko bakora nta amabarabara ntibikunda amazi ntibikunda amatara ntibikunda uburyo terambere turavuga tugashaka dukoresheje ubuhinga ubuwe nk'ubu ijyanye na gratuite des soins ku mwaka umwaka dukoresha arenga ibihumbi ijana gusa sinzi ndabivuga kubera ndabizi neza mbwa ndazi ko arenga nk'imiliyaridi amajana atanu aho ntituba turashyiraho amasare ayo mahera yose yateranije yo kubaka indarayi ivanye umusonga tugashima igihugu nimudufashe rero ayo mafaranga akora iby'iterambere abene kubagira amagara meza kuko iterambere rije ntabasha kugira amagara meza byose rero biva kuri pression demographique tuba turi turagira iki kibazo tukigire kwacu twiyumvire PM2040 ntidushobora kwishika ko tudafise amabarabara meza tudafise amatara n'amazi kandi ibyo tubebe ntitwabironka bijya bindi byo mu magara y'abantu bishavyikora
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu arabandanya kuri Radio Indundi Culture mugashobora kuyumva kuri FM 88.8 n'ibice bibiri muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho mu zindi ntara muratwumva kuri FM 99.9 n'ibice 9 ne mu makungu mukatwumva kuri Indundi Culture akaburungu kome mu buraruko bw'igihugu mu bijanye n'ubworozi ingingo iherutse gufatwa na leta ishinga amatagisi atozwa kubitungwa mu gihe bishowe mu isoko ntiyakigwa neza na bamwe mu badandaza b'ibitungwa bo muri komine Kayanza intara ya Tanyerera basigura ko kubera ubatozwa amakori inshuro zibiri ku gitungwa kimwe kandi umunsi umwe baca bakorera mu ruhombo bagasaba ko iryo tegeko ryosubigwamo kugira nabo bashobore kunguka aho mu ntara ya Butanyerera inkuru tubibaze mugenzi wacu Jana Himana hakorera
Abo bakore urudandaza rw'ibitungwa mu masoko atandukanye muri komine Kayanza bamenyesha ko muri kino gihe amatagisi batanga ku gitungwa gishowe mu isoko ya dogije vy'umurengera nikirikorangwa igitungwa kibogorirwa inshuro zibiri ni kuvuga ko mu nzira babugura bakongera bakabugura no mu isoko ayangana nayo babuguye mu nzira nko kunka bavuga ko imbere yuko iteko rihinduka babugura amafaranga ibihumbi bitanu mu nzira na bitanu mu isoko ariko muri kino gihe babugura amafaranga ibihumbi mirongo ibiri mu nzira n'ayandi ibihumbi mirongo ibiri mu isoko kungurube yahora ari ibihumbi bibiri mu nzira no mu isoko muri kino gihe ngo babugura ibihumbi bitanu bitanu ni mu gihe kumene bahora babugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu yadugije ku mafaranga ibihumbi bitanu haba mu nzira haba no mu isoko abadandaza rero bakavuga ko ayo matagisi ari umurengera ngo kuko bakora bahomba bagasaba ko borihisha matagisi mu gihe bitungwa vyageze mu isoko gusa kuko ngo n'uwo gitungwa catimbiye ko ntadandaze nawe nyine ategerezwa kubugura ubugira kabiri bagasaba rero koroherezwa nko kunka bakabugura amafaranga ibihumbi icumi ku mpene n'ingurube bakabugura amafaranga ibihumbi bitatu kuri icyo kibazo Seti Habimana arongoye abajejwe kwegeranya amatagisi muri komine Kayanza asaba abo bakuru bo rudandaza rw'ibitungwa kubahiriza nyabuni iryo tegeko rishasha ngo kuko amatagisi atangwa afasha mu irangurwa ry'ibikorwa by'iterambere rya komine mukamenya ko iryo tegeko ryashyizwe ku mukono n'umushikiranganji kwegeranekerezo rya 15 rusama uno mwaka rikaba ryatanguye gushyirwa mu ngiro muri komine Kayanza kwegenekerezo ya 22 mu kakaro muri komine Kayanza n'intara Butanyerera Jeanne Himana kuri radio Indundi Kirutu
Ne mu bijanye no gutumatumana kwa makuru ikigo kijejwe kugenzura itumatumana ko ARCT kibona kwa kiragahaze mu bijanye no kurangura imigambi itandukanye biciye ku muhora wa internete Samuel Muhiza kirongoye ariko arahumuriza ko abegwa n'ico kibazo bose bariko baratunganya amategeko n'ibindi byose basabwa kugira bifuza gukoresha uwo muhora mu kwiteza imbere borohegwe
mu bihugu bitari bike hari ibyo byo gushobora gukora ibintu byinshi biciye kuri internet sibyo kudandaza gusa aho kwiga uri kuri internet hariho n'ibyo buvuzi hariho n'ibyo gukurikirana ibidandaza imirima cyangwa ibindi uri kuri internet cyangwa ukarungishirwa amahera biciye ku mihora uko rero ugendera bishyira hamwe bica bituma byorohesha akazi cyangwa byorosha ama business y'u cyangwa yuri mu Burundi ibijyanye no kudandaza cyangwa kugura bishyira kuri internet naho nyine biko biratera imbere nkuko ahandi imbere ho byateye imbere cyane hariho rero bisabwa mu bikoresho mu tegeko mu kwitunganya nivyo rero tumaze mbere iminsi dukorana rakorana n'ikigo CFCB kijejwe abanyamitahe bakora mu bisata bitandukanye twe dukorana n'igisata kijejwe cyo buhinga bwa none kugira ngo turabire hamwe ibikenewe kugira ngo ibyo kudandaza cyangwa guhanahana ibidandazwa biciye ku buhinga bwa none byo kokwa ingene amatagisi yotozwa ingene abagura cyangwa abadandaza byogenda kugira ntihagire uwiba cyangwa kuko ikintu bukiguze wakibonye internet internet kigushikire mbega usanze bidahuye nico baguze byo kugenda gute mbega amafaranga ndakurungikiye mu gihe ndakurungikira ntagushikire no kwitwara he byo kugenda gute byo byose bimaze gutungana amateka ariho ubwo buhinga canke ubwo bushobozi bwo gushaka kudanda canke kugura cyabiza bikoroha kandi naza kubizofasha benshi cyane gero barabikora mugabo kenshi usanga ntibikogwa nkuko byategezwe gukora kusanga benshi bashira ku rubuga rwabo ngo ndadandaze inkoko mugabo ushobora kuyigura aho nyine nakubwiye ngo tusanga inbox abayamamaje yuko adandaze inkoko mugabo ntaba byukura adandaje inkoko biciye mu buhinga bwa none
uyu ari Samuel Muhizi arongoye ikigo kijejwe kugenzura itumatuma nako ARCT ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironke Imana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mugiye gwa nibiganiro bya radio indundikire tu.